Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaje mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe uyu munsi ni kuwa kabiri tariki 23 y'ukwezi kw'icumi umwaka w'2018 n'isaha 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro mwisanga gitaramijwe na Frederic Nkundikije. Tagi hindutse mishikirano nk'izina inshuro igira gatanu hagati y'abarundi izotangurije ku munsi wa tatu yarusha mu gihugu cya Tanzania. Akamaro k'iyo mishikirano ntikabonwa cyo kimwe n'abanyapolitiki bose bafise uruhara umugambi ukurondera amahoro n'iterambere mu Burundi. Byongeye mu gihe leta y'u Burundi ivuga ko iyo mishikirano inshuro igira gatanu ikwiye kuba iya nyuma ibereye hanze y'igihugu, hari n'abandi bavuga kwa ahubwo nyabuna iyo mishikirano ariho igitangura ngo kuko iyindi mishikirano yose yabaye imbere abanyapolitiki batigeze bicarana amaso mu yandi ngo bace irya nino ibibazo byatumye haduka uruhagarara rwa politiki. Muri iki gihe rero abanyapolitiki babandanya gushikiriza ivyiyumviro n'ivyifuzo bitandukanye by'ukuntu amahoro n'umutekano kano n'iterambere ry'ubutsimbatazwa mu Burundi. Twatumiye bamwe muri bo. Turi kumwe na Guillaume Ruzovuye, umukuru w'inama igihugu ijejwe ubumwe n'ukurekuranira hagati y'abarundi, akaba kandi ari umukuru mugambwe Parti Monarchique Parlementaire PMP, abagendera banga umugambwe w'umwami n'abagabo. Mwiriwe neza Guillaume Ruzovuye.
Neza bwana Frederic.
Murakomeye.
Namahoro, namahoro.
Ego turi kumwe kandi na Jean de Dieu Mutabazi arongoye umugambwe la debout Rassemblement des Démocrates. Mwiriwe neza Jean de Dieu Mutabazi.
Mwiriwe neza Frederic. Nongeye kandi ndaramutsa abarundi n'abanyamahanga bariko baradukurikira, nkaba kandi ndabibukije yuko ndongoye n'urwego rukuru rujejwe gukinga amabi aturutse ku ihonyabwoko, amabi aturutse ku ngwano, eka n'ayandi mabi asindikaza agateye akazi na muntu.
Ego twari twifuje kandi kwa turi kumwe n'abandi banyapolitike abegashatsi hamwe n'abandi, abandi bakaba rero bariko baraja mu yarusha mu gihugu cya Tanzania, aho bagiye kwitaba imishyikirano izotangura ejo ku munsi wa gatatu. Reka rero dutangure kuri mwebwe Guillaume Ruzovio, amabanga mujejwe yo gutsimbataza ubumwe hagati y'abarundi hamwe no gushira imbere mutima wo kurikuranira, umuri yagejeje hehe?
Ayo mabanga tuyagejeje kure kuko uye icyo gikorwa cyo gushyiraho ubumwe mu barundi hamwe no kurikuranira ni igikorwa cya minsi yose, kiba iminsi yose aho umwe wese ari hanyuma nka tuwe tujeje urwo rwego turafise ibikorwa biri mu itegeko ryadushizeho, itegeko ryo mu mwaka w'1999 2019 hariho itegeko ryadushizeho riduha ibikorwa bikuru bikuru tuzokora bijyanye n'ibyo bintu byerekeye gufasha yuko abarundi gusubira bakagira ubumwe hamwe no kurekuriranira. Ni bikorwa bitandukanye kandi byinshi, mugabo no ndakubwira yuko turiko turakora, turiko turakora na ni gikorwa kitoroshe mugabo kiza kuko ni gikorwa ubona yuko gikenewe gose ya mu Burundi. Ukuvuga rero yuko kuko abarundi basubira bakaba bakagira ubumwe bakanuhana bacaburaniye bakasubira nabo nyine bakasaba na kigongwe bakora ikintu cyiza cyane dukwiye gushigikira na mwese abarundi bari ino mu Burundi n'abari hanze bakwiye gushigikira kandi bakadufasha ngo tuzogishikeko.
Icyo ni igikorwa gihambaye cyane rwose muzabandanye kandi kizotuma n'Uburundi gusubira kogorora. Ariko rero reka tugaruke ku byerekeye imishyikirano iriko buca itangura yarusha amatwi adusumira. Hariho abanyapolitike batumiwe baritaba ubutumire bari mu rugendo muri iki gihe, reka n'abandi batitavye urwo rugendo, mwebwe ivyo mubiha isigurongi?
Igisimo hariho abagiye ibyo birumvikana kuko bagiye batumiwe n'abasigaye no mu Burundi batagiye na wanyine wale wala tumbuwe munga huo batura kutagenda jiyo icho nda chukwe nda vio mbiro kwa niki nuko nishikira no kugani ila biwa agati ini kuiviri ini kuiviri ikicharami karawa na mumaso mugwi wambe ukavuga uti wewe wa mugwi na hawa wewe nifuza kwa mfashivi ibyo mbona ukwiye kutakora ni ibi ibyo nifuza yuko tukumvikana ko ni ibi ubundi mugwi nawe ukavuga gutyo nyine ugatanga ibyiyumviro byawo barabana hagati yabo rero naho hari bajya babita abantu babahuza baba ba facilitator aba ba president Mukapa na president Museveni none rero uko jewe nabyumvise kandi uko ndabizi nuko leta y'u Burundi urazi ko leta y'u Burundi ari leta yavuye mu matora yatowe niyo igenzura amabanga yo kurongora igihugu no kwakira ibyifuzo n'imigambi y'abarundi bose leta rero yatowe yatowe yuko itogenda mu mishyikirano iyo mishyikirano buga muri uko kwezi kwa cumi kuko baravuga yuko ngo ari ukwezi kukunamira abo twabuze babifuza gutiza imbere igihugu umugaruzo wa Gasore hanyuma perezida wa mbere yatowe n'abarundi bose miliyoni zadaye bose bapfuye mu kwezi kw'icumi batubwira rero bati leta y'u Burundi nifuza yuko uko kwezi kuba rukunamira abo bahise ibyo rero twebwe twirizwa kubyubahira
ariko hari abantu bashaka kuvuga ko ari ugushaka guke
ibyo ntawe ushobora kubivuga ubu nyine ahubwo umuntu yavuga ati reka uku kwezi iyo Mukapa yabikora neza mbere y'uko ndabyibaza yarindira uku kwezi kwa cumi kuvuga hera agasubira agatumira abandi icyo nagomba kuvuga cyane cyane ni uko abantu batagiye bavuga bati none abo bagiye gushyikirana n'abandi ko leta atari iri kandi ibyo wifuza babuza kubishyikiriza leta none rero hariho n'abandi bati bavuga ati ko leta itagiye icyo tugenda gukora hariya kuko nibyo tuvugana nabo leta itahari bakabishyikiriza umuhuza Mukapa ntabishobora kuca kuko babwirizwa kubivugana na leta mu mishyikirano iheruka yose gusa mu mishyikirano iheruka yo myinshi urabonye yuko leta yaragiye ariko abatavuga rumwe na leta batoye kutegera leta ngo bavugane baca bikumira baje ukwabo abari kumwe na leta baje ukwabo ntibigeze bahwana
yego reka icyo kibazo tukibaze umushikiranahe Jean de Dieu Mutabazi amatwa dusomera yari yarabasha ubutumire ariko nawe nyine yafashe inkingo yo kutagenda ibyo ntibishobora kubangamira uwo mugambi w'amahoro muri ibyo biganiro cyane cyane byavuga ko ari byanyuma umushikiranahe Jean de Dieu
Frederic uribuka neza yuko zari ibiganiro bigira ubwa gatano dushaka kugira uyu imbere yuko tujya mu matora yo mu 2020 mugabo imbere yaho twari twaragize ibiganiro inshuro zine muri ibyo biganiro twagize inshuro zine hari ibintu byagiye biravamo ibyo rero mu byagiye biravamo rero biri mu rupapuro rw'inzira twasinye mu ntara ya Kayanza aha i Burundi leta yaserukiwe n'umugambi uri ku butegetsi waserukiwe n'iyindi migambwe itari mu nama nshingamateka cyangwa muri leta turasinya kuri urwo rupapuro rw'inzira mugabo hariho abatarusinye muri abo rero batarusinye hariho abo rero bitavye umuhuza Mukapa hama rero hakaba hariho ikintu gihaze kubona rero leta atariyo iri mu ngingo rero leta atariyo iri tuzi neza ko ariyo izotunganya amatora kubera murazi neza ko leta idahiganwa bicabitera ingorane arico gituma twebwe twarasinye turi migambwe 11 hamwe nyene n'abandi dusanga ivyimiro tubavuga tuti twe turifuza kuzokwitaba ibyo biganiro bigira ubwa gatanu mugabo nituje inyuma niturenga karimbi ku rupapuro rw'inzira ubu rero aho tugeze uyu munsi icyatumye tudashobora kwitaba nuko tutaramenya neza yuko leta ariho izoba iri kubera turashobora kugenda turi kumwe n'umuhuza tukavugana mugabo icyo dushyitse ko tugasanga leta ntacyo gikoza aricyo gituma rero nimba twifuza ko tugira ibiganiro bishyitse ku kintu kizodufasha gutegura amatora meza adakumira akurikije amategeko n'ibindi ziza nuko leta ariho yobiri
nasize mushya nari ishanda ryo mutabazi mwasivye muzi ko leta itagenda canke mwasivye ko mwibaza ko yo bitagenda ayo makuru mwari mwayafise
oya twara bagiye hariya turabaza ati none leta yitabye amakuru yo yadushikiriye nuko gushika uyu munsi leta hari icyo yari ikeneye kuvugana n'umuhuza mukapa kugira ngo bumvikane ingene bufashanya gushika umunsi rero ntacyo barashika ko ntibaravugana tukabona yuko rero tugiye hariya ata kintu twokurayo twahisemo rero kuba turatenyenya kubera birakenewe neza yuko leta n'umuhuza baba bari ku murongo umwe kugira ngo tushobore kuronka urupapuro rw'inzira ntuzeye twemeraniye twese
nkuko mwabivuze iyo mishikirano ubucitangura n'imishikirano ya gatanu muri iyo mishikirano yose yabaye eka nta kintu kiboneka kigeze kivamo abarundi boba boshobora kuronka ubundi buryo bwo kumvikana hagati yabo hariho iyindi nzira yoboneka kugira ngo uburundi buve mu ngorane cyane cyane zadutse kuva mu 2015 ku bwanyu
oya erega ku bwanjye nakubwiye ko hariho byinshi byagiye birava mu biganiro twagize imfuro zine mugabo hariho abantu batashizwe bagumanye akangonongono ako kangonongono rero nimba barakagumanye kagatuma bataza gusinya mu rupapuro rw'inzira rwo mu Kayanza ntibishobora kutubuza kuba turatunganyije amatora yo mu 2020 urazi neza yuko Frederick naho uri hiyo muri Amerika biragoye kugira ngo abanyamerika bose bumvikane ku kintu aricyo gituma bama bitura amatora no mu bindi bihugu atari muri Amerika gusa birumvikana yuko abene igihugu cyane kugira badashobora guhurira ku kintu kimwe mugabo iyo ikintu cyatowe n'abantu benshi nicyo kijya mu ngiro nacyo bituma rero ako kangonongono rero kataratuma abitabye batubwiye yuko hariho nk'abantu bo mu mizero bitabye batubwiye ko hari abantu bo muri Frodebu bitabye mugabo imigambwe yaba abacumi n'itanu itari muri leta itari mu nama nshingamateka ikaba ikiri ngaha birumvikana neza yuko abenshi benshi rwose bari ngaha mu gihugu tukaba dusabye rero yuko ahubwo umuhuza kugira ngo ibi biganiro bya gatanu bigende neza yuko yokwegera leta y'u Burundi bakagira icyo bapfunda icyo bakagira intumbero imwe hama tukaheza tukicara tukagira tugasinya amantuzeye tugasinya urupapuro rw'inzira twumvikanye ko twese ijana ku ijana aho rero Imana bibicanye rwose ni nabyo twifuza
mushya nahe Guillaume Zovie mukani gatoye cyane rwose barundi baramaze kuja mu mishikirano akatari gake eka bararonse abahuza ariko kenshi na kenshi imirwi yose itandukanye ivyimvuyo vya politike bitandukanye usanga kenshi na kenshi bashira amakosa ku muhuza ikintu co tuma barundi baje hamwe muri iki gihe bagapfundika amasezerano eka ntabanduka y'amahoro azorama azomara igihe kirekire n'ibi
tuma barundi bumvikana icyambere nuko bonyine abo bapolitisiye bonyine bo kwikubita gashi bagashira imbere ineza y'igihugu hagushira imbere ineza inyungu y'umwumwe kuko biraboneka neza yuko ari ibintu byerekeye inyungu y'umwumwe ko iyo bahoho abapolitiki ba bumva neza yuko babwiriza kubaha amategeko aho o byaca byoroha none amategeko naya itegeko rya mbere ni ryerekeye demokrasi ryerekeye amatora ni ukuvuga yuko ikintu gitowe n'abanyagihugu na utowa gitoye ari bwizo shingiro ari umukuru w'igihugu yatowe agatorwa mu bice byemewe n'amategeko nyine ubwizwa kubaha iyo constitution iyo bwizo shingiro ukemera n'umukuru w'igihugu ukemera n'amategeko ava muri ibyo icyo rero kirabuze cyane mu guhiga kubera iki kubera za nyungu z'abantu kandi byabonetse rwose kuva aho twikushira byarabonetse mu makudeta yakwirikiranye byarabonetse kuva mu 1965 1960 mu 1972 byabonetse ryari aho umuntu atemera ko uwatowe n'igihugu atwara nicyo wavuze ngo ndabivuge muri makeyi ngeze ngaho kubaha abanyagihugu ni kubaha demokrasi ni kubaha icyavuye mu matora
tubibutse inshuti nziza ko mutumwa babandanya kumbiriza radio y'ijwi rya Amerika turi kumwe na Vincent muri neza
ndabumva
muri hega Vincent
kandi bujumbura
inzi na gikirundi
habonimana
duga ku ijambo ikibazo cy'imvuro turi ko tuvuga cyane cyane ku mishikirano buca itangura yarusha hagati y'abarundi ariko amatwa dusumira hari imigambwe kandi imirwi imwe ititabye iyo mishikirano mu gihe hariho n'indi yitabye duga ku ijambo ikibazo icyumviro
ego jewe na ishijanye n'amba n'atu gitawe gitabye n'ose n'ikenye n'undi twasumira biri si uri ku musabazi n'undi yitwa wahije kuvuga ujobe
yego
ikintu kintangaje cyane natangaje kuva kera numva imigambi ifuda yuko ngo bamwe leta ngo itagiye ngo nanyine ntizogenda ndashaka kubaza iyo migambi nyine iraba iby'umuntu ingingo imwe yafashe ibyo abakire yigendera umva bamwe barababita sinzi ko ariko barabacyore se babo batusaga ati nibaba biva ku ijya mugambi ubwo abantu baba bihenze rwose yemeze ko umugambi nyamugambi ari umugambi wari gufata ingingo utabura ajya si leta yo ibyifashemo gusa niho niba adashobora kuba bihaye iteka rero iyo hanyuma naho icyo ngiye ivuga ko nkatanoza nk'akayira ayo mapolitiki bose ayo mapolitiki benshi mu Burundi tubona ko ari badufatiye amaboko imugongo ni kubera iki nibyo se leta yoba ibyo nindi ibona hari ingorane gute igomba ko nayo izi ko abo ba mapolitiki banditse bari mu mahitamo bayagirira yoba nayo itakora neza hanyuma kigomba kwishyira hejuru kugira ngo bimeme hejuru y'umuhuza kugira ngo ari igomba gusanganurwa ntihumbe imigambi zogenderaho nibaza nimba leta itahura amasasi cyarifu n'ibijyanye cyarifu ikwiye kwifatanurwa nk'umukinnyi ikwiye kwifata nk'umuhagarikizi mu bandi niho yoba iriko iragira ibintu nabyo by'akamaro cyane we bihesha iteka hanyuma nasohokera nsaba nimba y'abantu bafite ikintu bashobora gukora gituma leta nayo ishobora nabyo ntiguhesha itangaje nk'uko abanyagihugu bagikora n'ibindi byo ndabona ko byananiranye murakoze ibibazo byanjye byari
murakoze Habonimana Vincent reka ikibazo cya mbere cyawe tugihe umushyirantahe Jean de Dieu Mutabazi mvuga ko imigambwe ifata inkingo yihweje ukuntu leta yishuye ibyerekeye iyo mishikirano duga ku ijambo mushyirantahe Jean de Dieu Mutabazi
uwo Vincent ahiye kuvuga hariho bimwe bimwe ndamutegera ku mugabo ntibagire yuko leta ari leta ifite ijambo rihanitse mu biganiro kubera leta burya niza gushira mu ngiro ibyo twashyiteko leta rero ni nk'umuhagarikizi icyo kintu agitegere twebwe turi abakinnyi mu gihe rero twebwe dushaka gukina atamuhagarikizi ariho yumva byoshoboka tugende twikinira atamuhagarikizi none ni nda gusifura ni nacyo gituma rero abo rero bagiye nibumve neza yuko hariho umuntu akomeye afite ijambo rihanitse mu gutunganya amatora yitwa leta, kandi gusaba yuko leta yovugana n'umuhuza kugira ngo bagire intumbero imwe n'ikintu gihambaye cyane kica gituma n'ibi biganiro ku rupapuro rw'inzira byoroha. Icyo kintu vese yategerezwa kugitegera tukuvuga ngo twe ngo turi mu ibaba cyanye mu kwaha cyanye ahandi, twebwe umugambwe wose umwe wese ufise programme yawe. Icyo kintu rero tugerageze tucumvikane, twebwe nitwigeze turaba ngo nuko leta ngo tugiye inama na leta ngo dukore uko tayi dukore uko twahanuye umuhuza, kandi turayimubwira turayimwumvisha yuko leta arizo hagarikira amatora, yuko leta ifise uruhara rukomeye mu biganiro, yuko ari byiza yuko bokumvikana. None Frederic ndakubaze, twogenda Arusha muri ya hotel Ngurudoto tugasinya ibintu leta itoshobora gushyira mu ngiro, naho wumva ayo twoba twumvikanye iki? Twoba twahendanye n'akamaro. Ikibazo gituma rero ari byiza yuko tugenda umuhuza akicara hamwe na leta, twe natwe imigambwe tukaheza tukumvikana, urupapuro rw'inzira twokorerako ruriho tugaheza tukumvikana, aricyo umuntu yongeramo akacongeramo mbwa tukagaruka tukajya mu matora, ibisigaye navyo tukazobiganira inyuma y'2020
naha mu Burundi. Mushana Evensa habona Imana yashikije icyumviro gihambaye gishiye ka cerekana kababaro k'abarundi, aho avuga ko abanyapolitiki bafatiye abarundi amaboko imugongo duga ku ijambo hoko rw'iki kugira ngo abarundi ntibasubire kumva ko bamerewe gute.
Joda naina tanzi ntumbero gatoyi mvuga yuko ikintu cya mbere na mbere ari uko abarundi bokumva yuko bashira imbere amategeko nayo ari mu ibwirizwa shingiro. Iyo bwirizwa shingiro naryo bitogwa n'abanyagihugu, mu gihe hari ibwirizwa shingiro bikugenderako n'abatavuga rimwe na leta uko bigenda kose nabivuze babwirizwa kurikurikiza. Aho rero bivuga iki? Bese yavuze ngo hariho ngo bari mu mababa ngo y'umugambi uri ku butegetsi, ambwire nawe yego na kimwe ifise umugambi utwara watowe iwo mugambi udafise imigambi icuditse nawe. Nabajya mukurikira bo mu Bufaransa bo muri etaji na hehe ujye mugambi uri ku butegetsi hajya n'ibyo mutazi ubise imigambi biri hamwe kuja hamwe muri imigambi muvuga muti ibi byiyumviro turabishyigikiye nta kibi na kimwe kiyari. Kandi wewe nyine Frederic wavuze uti ingorane zo mu 2015 mumbwire ingene hashobora kuba mu 2015 ije kugerageza guhiri ku butegetsi bwatowe n'abanyagihugu, hanyuma abonyene bagerageje kuhirika bakabarikore abari bavuze induru ngo amategeko nakurikizwa, hanyuma kandi amakungu ko ibyo bita ngo la communauté internationale ariyo yavuze ati ibyo bintu byo guhirika ubutegetsi ntibizopfa bisubiriye uhirika ubutegetsi uciye mu matora. Ariko ubu leta mbifuza yuko umenya niyo yoja mu kibanza cy'abacibwa urubanza. Ibyo ni ukuri sindabyumva gushika uno munsi. Ni hamwe navuga nti icokorwa ni uko kwicarana tukavugana abari hariya n'abari ngaha jewe vurimanda n'ukuri ndabishyigikiye, kandi bishobora kugorora igihugu ibyo ndabyemeye. Mugabo ntibibe umenga uri mu ikosa, urumva wa wundi inkuze wa mugani w'impyiki niwe uri kugomba gukora ikintu sinumva ibyo ari byo.
Tribal tension cyuti mwese kumwe ku mabanda nyakubiza iradiyo ijwi ry'Amerika turi kumwe na Raymond mwiwe neza
neza
izina ry'ikirundi ni Raymond.
Oya ni Ruhamya ndi mu Rwanda.
Ruhamya ego murafite ikibazo murafite ikimubiro cyuko tuvuga cyane cyane ku mishikano izohuza abarundi kuva ejo igira gatanu.
Nagira ngo mbaze abo bantu abo batumire
Yego.
Ni uwe mutuza hagati ya yayo ma yabo bari Arusha nayo niyo miryango kuruta kuba bice mu Burundi bo bagakemura ibibazo byabo. Ni uwe muti bashaka? Ni cyo gisubizo bashaka kuruta kwicara mu Burundi bagakemura ibibazo byabo? Ikindi, ese ni ryari tuzica abarundi muzicara? Ndiye nigeze gukorera mu Burundi, nicyo kintu kinambabaza. Nigeze gukorera mu Burundi 2015 na 2016. Ni ryari tuzicara tudategereje umutekano, tukabona umutekano tutifashishije kujya muri Tanzania Arusha? Bizaba ryari?
Ibibazo bihambaye moshe naye ruhamya abajije hemo ruhamya reka dutangire mwebwe Jean de Dieu Mutabazi ibibazo bibiri bibajije moshe ntahe hemo ruhamya abarundi bashaka kwicara hamwe bagatuma muti ibibazo byatandukanye
ibyo avuga ndabitegera neza mugabo akantu gusanangira nongere ko kuri Vincent kandi hari abantu batari bake biyumvira cyo kimwe na Vincent no nabo biyumvira kumwe no babwira yuko umuntu yanka gutora ntiyanka gutwagwa arico gituma rero twohimiriza abantu kuza mu matora kugira ngo icyo bifuza guhindura bashobore kugihindura baronke ingufu zo kujya mu nama nshingamateka baronke ingufu zo kujya muri leta kugira ngo bagihindure. Numvise ko Vincent hari ibintu byinshi nuzeye anebagura kandi n'ibisanzwe mugabo rero mugihere utaje gutora kugira ngo uronke ubasha bukwiye bwo kugira ijambo ryisununuye uzokwama widoga widogera uyu ngo abanyepolitike nibo batubohe amaboko mugongo eka ahubwo nabiyumvira gutyo nibaze bashinge imigambwe baze tuje mu matora. Hama nkaca mbwira uwo nuze ruhamya ahije kuvuga nibyo gose twebwe yibuca Burundi ntigitwarigwa Yarusha amatora azobera mu Burundi kandi amatora azojamwo abarundi arico gituma abantu bose bashaka kuza kugira ngo baronke ijambo rikomeye ngaha muri gihugu boza tukajya mu matora. Hama rero ibintu bazobona yuko bitabanyuze cyangwa bitabajyohera bifuza guhindura bagerageze mu 2020 basobe bagerageze mu 2027 mugabo ntibazoja kubihindurira i Nairobi, i Arusha, cyane muri Somalia, cyane ahandi. Igihugu kiri ngaha nibaze tuvuganire ngaha tujyane mu matora atanumwe akumira cyane atanumwe yikumira. Kuri agenda abona yuko hari abantu kujyana bivuze badashaka kujya mu matora mugabo nta kundi bazotegeza gutwagwa. Icyo bakimenye kandi bakimenyere. Ntibagenze rero ngo tushaka kujya mu matora ngo bimeze gutya na gutya na gutya na gutya eka nibaze ngaha mu Burundi ndacyigikiye yuko byose byobandaniza ngaha mu Burundi ngira ngo nagerageze kwishura mu cyamake
namwe mushe na Guillaume Ruzovio kuri izo byumviro bishikije na Remo abaza ati mbega abarundi ntibo kwicara hamwe bagatora umuti w'ibibazo bafise aho kurinda kuja hanze y'igihugu
nibyo ibyo mushinga naye hanyu mwa avuze ni ukuri nibyo byanibyo byari bikwiye ariko urumva harimo ka kantu nyine kavuga k'ibyerekeye inyungu z'abantu abarundi baramenyereye ku yavugiye kugenda uri umupolitiki ugafata indege ukaja kujya mu ihoteli nziza bakaguha n'udufaranga n'iki kandi imbere yaho ukabona utire erega hari aho na leta tushobora kuyihinduza nkajamwo ngacamba minisitiri cyangwa ngaviki urumva nibyo byose birafatanye. Ikindi kirimo ni uko abarundi baheruka bibuka ya Arusha ya mbere imwe yatuma daire demokarasi igaruka ibyo nayo yari ikenewe rwose kuko hajya kuva 1993 nta leta yariho babuze kumvikana bati leta ibeho iyo Arusha ya mbere niyo yazanye demokarasi kuko imigu yaryana yaratevye ibaobligeye kumvikana. Ubu rero ibyo byo kugenda Arusha nibyo nukuri bisa n'ibiteye isoni kuko twari twashyitse ahantu burya twari twashitse ahantu hakomeye gushika mu mirongo ibihumbi bibiri na cumi na gatanu twari hariyo amakosa ashobora kuba ariyo mugabo twari ko turatera imbere tuja muri demokarasi none ubu dusubira inyuma kandi amakungu ibyo bita la communauté internationale abo bazungu batanga amafaranga atagira uko angana ngo tugume muri rya rusha ya kabiri ngo abo bantu babigize babiteye ngo bumvikana na leta ya towe urumva harimo agahaze harimo icyumviro cy'umuntu cy'abo bantu batanga amafaranga ngo tugende arusha baba bakwiye kudufasha tukazi Burundi mugani wawe ubu i Burundi bakaraba yuko hari n'umwe n'uwo mupolitike data wanjye yahunze bugirwara kandi hariho n'abapolitike bo muri opozisiyo biriko baravuga baba mu Burundi atanubakomakoma none ibyo bintu byo kugenda arusha mugani wiwe cyenda mushigiki ibyo bintu byo kugenda arusha bitunguriki n'ukuri nta kimwe yego
tubibutse inshuti kumwe kumwe abandi nyakumbeza ari radio hejwe ya Amerika turi kumwe na Frederic mwiriwe neza
mwiriwe
izina ry'ikirundi ninde
Nduwimana Frederic
Nduwimana Frederic mu hamagaye muri he
turi ngozi mwumba
ego me turi ko tuvuga ku mishikirano hagati y'Abarundi izotangura ejo ku munsi wa gatatu hariho abanyapolitike bitavye iyo mishikirano eka hariho n'abatayitavye bagumye mu Burundi duga ku ijambo ikibazo cy'imvuyo
jewe icyo nagira mererere ahakuru si kindi abo bagabo batinya kuja mu biganiro bicerekana ko atakuri bafise kuko inama isumba ingimba ugiuka yaga niwe muti w'ibibazo niwe botora umuti w'ibibazo biri mu Burundi kuko ibibazo ntivyoca mu ngwano canke mu bindi hama abo bavuga ngo ibiganiro bibere mu Burundi ni uko n'ukwikunda gose kuko n'ubu hari abantu bagifunzwe bareze abandi baraheze iminyororo abandi bakiri mu buhungiro hama uwo munyepolitike yiswe ko batavuga rumwe ate wewe ntiyogira ingorane bicerekana ko ibyo ni ivyitwazo ngo mu Burundi nta ngorane ngo abo bandi ngo hariyo n'abandi banyepolitike batavuga rumwe abo batavuga rumwe nabo bakora muri iyo leta akamaro rero ko kuza kuyagira mu Burundi nibaje kuyagira iyo arusha babiherezeyo hama bagaruke babishira mu ngiro mu Burundi
yego mereka
reka
ico cimve tugihe umushikana Jean de Dieu Mutabazi mu kanya gatoyi cane gose ivyumviro nka bitatu avuga ko batinya kuja yarusha atakwiba afise ne hamwe nubwo bwo kwatabigano byoshobora kwira mu Burundi buri kigihe duga kwija mu kanya gato
nagenda mubwira yuko ahejeje kuvuga ategera nabi ibintu gose amenye ko mubahagurutse bagafata indege bakagenda hari mwamizero ari muri leta none iyo bari muri leta ntibicarana bari muri leta badasangiye imigambwe icyo nakinyishuwe kubera iki hariho abantu bo mu mizero banayirongoye bitabye kandi baraganira muri leta bakaganira no mu nama nshingamateka icyo kintu rero nakireke icya kabiri hariho ababesha ati hari abantu ngo bari bahegeje umunyororo cyangwa baronse ikigongo cy'umukuru w'igihugu cyangwa bakavuga ngo bagifunzwe twebwe nakubwiye yuko ndongoye observatoire pour la prévention et l'éradication du génocide des crimes de guerre et des autres crimes de l'humanité ni ukuvuga urwego rukinga amabi yose aturutse ku ihunyabwoko ibyaha by'intambara n'ibindi byaha by'agahomerano bisinzikaza agati y'akazi na muntu twaratumye ko na wa mushingamateka yigera kubivuga cyangwa ati vuga abo bantu barenganije bakiri mu gasho tubimenye duhaguruke tubafashe baveyo ntabyo yagize icya gatatu bavuga ngo hari abantu ngo bari hanze ngo batinyirira umuntu uze umutekano wabo n'ibindi twarerekanye neza yuko ibyo bintu ari ibinyoma kubera bene wabo nyene basangiye imvimviro bari ngaha mu Burundi nyene bahagurutse uyu munsi bagenda kandi baba bari ngaha atanumwe abajugwara none abo bantu hari igihe bahora bavuga ngo tukeneye ngo basoda bo hanze ngo baza kudukingira mu Burundi none uwo muntu akeneye abasoda bo hanze ko ari Umurundi yotinda amatora akaba umukuru w'igihugu azocungerwa nani icyo genda kibaza dotungerwa nande niyemere aze leta imufashe arondere basi bene wabo bari mu gipolisi cyangwa mu gisirikare bamufasha murindi bamucungira umutekano nandi ivyo binyoma ni nka bya bindi baravuga ngo nakaya gunaka ngo yarabuzirengero giyo nakarabuzirengero giyo nakarabuzirengero giyo ugasanga bafatiwe ikongo bariko baragwana abandi nabo ugasanga baracyariho babayeho ku mazina atariyo abandi nabo ugasanga baracyitembera ngaha mu Burundi abandi nabo ugasanga bibigeze bana
bafati
uzokumva umuntu babuzirengero ryabo nukubivuga mu butungane bagafatanya mugano ushobora kuca wemera go yaragandaga ngo kandi yagandaguwe nanaka
kandi icyo kibazo
n'ibyo binyoma rero twebwe ntituzemera na gatonya na gatonya waje kuvuga avuga ngo avuga ingozi gwimumba rero ndabona yuko ibintu byose yavuze ari binyoma
yego reka duhe icyo cyimvo cyimvo bya Frederic tubi kandi na Mushyana yomeruzo vyo agire icyo bivuze ko mukanya gatoya cyane gose Mushyana hahe ruzovi
cyambere numvise nuko avuga ngo abata abapolitisi batagiye bataragenda yarusha ngo bafise ubwoba kese ndabyumva ubwoba bwinshi ntabwo babuhari ahubwo barindiriye yuko uwo babwiriza guharira mukuru ari leta kigenze kuko ubu bagiye bagenda umenga bagiye muri promenade kuja kuryama no kurya inguru duto no kuronka amaperdie kuko leta mu gihe iyo nyene itarumvikana n'umuhuza bagatora itariki bumvikanye ko umva n'ukuri ubu bagiye hehe ko mukapatari Burundi si umukuru w'igihugu si muki bagiye kumuririra ku sur epole bagiye kandi ari leta bari bakeneye icyo ni cyambere
ariko hari abavuga ko mu gihe cyose amahoro atagira agaciro baguha cyute akamo kwitaba ibiganiro ukikondera amahoro eka umuntu wese akwiye kugira utwigoro akitaba ibyo biganiro
wa mbere jewe ngoma subiramo yuko wa mbere ajejwe ibibazo byerekeye igihugu cyose ari leta kandi iyo leta nabisubiyemo kuva kane iyo leta niyishyizeho yaratowe iyo leta yagomba kuyishyiraho mu 2015 byara inaniye none ntibemere rero uko byabananiye bemere iyo leta yatowe iyo icyo gitabo cy'inzira cy'ukujya mu matora ya 20 baze tugikore baze baje mu matora hari matora bibivamo bahamagara amakungu yose aze adufashe ko amatora yoba ku mugaragaro eka iremewe n'abarundi bose baje duhamagara ayo makungu duhanira Arusha aze adufashe kugira dushobore gushika amatora iyo yokomeje niko ndabibona
yego mwe tubibutse inshuti muri se komuniko murabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Fidel mwiriwe neza
mwiriwe
muri hega Fidel
ndabajumbura
izina ry'ikirundi
twagira yezu Fidel
twagira yezu murafite ikibazo murafite icyumviro
oje ni icyumviro
yego
niyo nashaka kubaza mbega igicuma badashaka kumucyura manikishi abashinga nayo bagaze kuhinishira kweri kuko Jeff mbona ukuntu baguma babona n'uburyo aje yarusha bagaruka bagira nti icyo ugira gatanu ibiganiro ndashaka kumucyura amafi ntahura neza kweri cyabiva kuki mbega niyo opposition cyangwa imireta y'u Burundi
murakoze Fidel twagira yezu reka dutange kumushyira nahe Guillaume Ruzovio ku icyo kibazo mbega ikintu cyagenze nawe ni ikihe ni ibibazo musana bamaze gushikiriza muvunagure amajambo mu kwishyura icyo kibazo cyiwe
amaze kubivuga ikibuze n'ukuri ikibuze nta kindi tugukunda igihugu cy'u Burundi kutikunda twebwe nyine abapolitiki tubone inyungu y'igihugu abo tugomba gushikana igihugu imbere heza ntitugume twibaze ngo jewe nkeneye kujya muri leta ntatowe nkeneye kugira ikindi gushyira imbere inyungu zihagaze ku mategeko gukunda igihugu ureke gukunda intuze yawe umubiri wawe ukunde abarundi bose bavangaye nicyo navuze kandi nta kindi norenza
namwe emotiona he jando zimu tabazi kuri chachi yomvira cha tunusi ana he fidela
fidela namu vise cyane avuga ati kweri ki ayo mahera ariko arononekara fidela amenye neza uko ayo mafaranga akoreshwa atava mu kigega cy'u Burundi ava mu bazungu baterera ibyo biganiro mugabo bakeneye yuko abarundi bashyigikiwe nabo bugaruka akabariro batwara u Burundi abo nabo rero ukunda kubasanga mu makudeta y'93 mu makudeta yo mu 2015 n'abandi ubu rero izo nguvu baguma cyangwa bashyiramo amafaranga nta kindi barondera atari abantu bashaka kugira ngo ubutegetsi bwo ngaha mu Burundi ntibukomoke mu bene gihugu mu matora mugabo bukomoke mu biganiro nicyo gituma ayo mafaranga arasohoka akava mu kigega cy'ibihugu bimwe bya Buraya akaza bakashikiriza umuhuza ati nimuhamagare bagari ati mugabo murabe ingene ahugira aba Barundi aribo bokwinjira muri leta kandi tuzi yuko abo bashyigikiwe ari abantu bagiye baraca mu byaha by'agahomera ngo twagiye turabona kuva n'imbere y'93 ekanejo bundi mu 2015 nacyo gituma ziza umuntu yubigenza buhoro buhoro bijya biganiro basabwira yarusha bigatahukanwa bikaza ngaha i Burundi
ariko abaregwa uruhara muri kudeta n'abandi mushya nahe abaregwa muri kudeta amatwi yadusumira ntibatumiwe muri ibyo biganiro
oya urumva urutonde gushika uyu munsi urutonde rw'abatumiwe bose ntiruramenyekana umuhuza ntago aratanga ngo arushikirize aricyo bituma ari kubiraba neza yuko atari uwo mugambi nyene w'ibihugu bimwe bya Buraya bishaka kugira ngo bishigikire abo bari kumwe muri kudeta y'2015 basubire bagarukane buhoro buhoro barabinyere mu guhuriza ingazi bashikira ubutegetsi bidaciye mu matora
tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Ndayishimiye mwiriwe neza
n'amahoro
egera telefone uvuge cyane tukumve Ndayishimiye muri hehe
ndi Bujumbura
yego me murafite icyumviro murafite ikibazo
yego je ikibazo ahanini nagoma ndagereze kuri Jean de Dieu Mutabazi atemera yuko ibiganiro menga haragaciro abiha yego amatora araba mugabo ni gake amatora yemegwa muri kano karere ka Afrika cyo kuvuga yuko ata amatora aba yabaye ariko arashobora kubamo amanyanga ugahura ntiyatsinze wategerezwa gutsinda bikurikije amategeko ibyo byose n'ibintu bizana indyane mu gihugu na hagati ya bene rero jewe icyo novuga nuko bagaragaza ibiganiro bikabaho muyiciye mukuri atamanyanga bayemo atabo bakumiriye kuko ubirabye uno munsi hariho abakumirwa urumva muri leta bavuga ngo namagabura nyama none mu gihe hatabaye ibiganiro mu bintu byose biba bafitaniye amatati wumva ya ntambara aba ariko barakwiga rero jewe icyo mbona nuko bogira botangura ibiganiro atabo bakumiriye hama bakagira igihugu kikaba mu mahoro nta kindi twe twihangayikira mu buzima bwacu
murakoze Ndayishimiye murakoze Ndayishimiye mushanahe Jean de Dieu Mutabazi ikibazo mwabajijwe mu kanya gatoya cyane rwose
yego mu kanya gatoya icyo Celeste avuze aravuze ko hariho mvuze ko haba ubusuma mu matora kugira ngo ubwo busuma mu matora ntibube umuntu ategeza kurya ku rubuga ubwa mbere ibi biganiro turabishyigikiye ibiganiro bidakumira mugabo bitatugumiza mu ikoroti ngo tugume hahandi tuzunguruka ngo tuzohave dushika mu 2030 tuyiteguye icya kabiri ibiganiro ni byiza kubera birafasha guterera ibyiyumvira inama nshingamateka na nkengu z'amateka bakore ibwirizwa rigenga amatora ryiza ntihagire n'umwaka umwe ngo turabishyigikiye ikiri nacyo kugira ngo ubusuma arazi neza sezaje kuvuga mu Faransa jo bundi muri Amerika jo bundi Trump atogwa nahehe ubusuma bw'amajwi mu matora bwa mwaburi abantu bagateranya manuka nabi nico bituma rero kugira ngo izo ntibibe utegeza kugira abamandateri bawe bari hafi bakabyandika bagateranya manuka bari hamwe bagacunga naye handi ubusuma bw'amajwi hensi biraba kugira ngo rero ivyo ntibibe nta wundi muti atari ugufasha kugira itegeko rigenga amatora ryiza twizeye ko rizoba tukagira umugwi uhurikiyemwo bose umugwi uhagarikira amatora uriho kubera uhurikiyemwo bose hanyuma rero abahiganwa nabo bakagerageza kuba bari kuri biro do vote yose bagacunga nukuvuga icyo nacyo ntugishikira mu gihe wikumiriye ariko bituma rero ako kamo Teresa avuga ndagategera cyane ahita gutuma twofashanya ntihagire n'umwe akumirwa kuri icyo yaje kuvuga
muri kamwe bandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Rukundo Rukundo mwiriwe neza Rukundo muratwumva
ya turakumva
yego muri hehe
turi muri Amerika
yego murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga ku mishikirano izo sura gutangura igira gatano yarusha mu gihugu cya Tanzania ikaba izohuza abarundi ariko amatara dusomira hari imigambwe n'imirwi imwe imwe yitavye mu gihe hari n'imigambwe ititavye iyo mishikirano tuga ku jambo ikibazo icyumviro
ya ikibazo cya mbere nagomba gushikiriza nuko amatatu y'u Burundi yatangura bavuga ko ari kiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ko batashaka ko yitoza nico kibazo cya mbere hama ejo bundi nkaba narumvise umukuru w'igihugu avuga ko atazitoza rero ndasese ikibazo none hakaba n'abandi numvise ko bakeneye leta mfata kibanza urumva nsa numva umenga birahushanye n'imyiyerekano yatanguye cyangwa no kwiyamiriza hakaba hageze ko basaba leta mfata kibanza ikindi nacyo no vuga abarundi cyangwa abantu bakwiye gukunda igihugu cyabo no kumvikana mu buryo batwara igihugu nubwo bavuga ngo bari vya amatora ntibacu bafata bica ntibasesa amaraso kuko ngaha muri Amerika twakurikiranye bavuga ko hari ibintu by'amajwi byabayemwo mugabo nabonye abanyagihugu bo ngaha batigeze bakumuka bahagarare bicane cyangwa bahagarike uwo bemeye ko yatwaye amajwi ya aguma atwara kandi n'ubigihugu byatekanye n'ibyo byumviro byanjye murakoze
Rukundo muri hehe
muri Idaho
Idaho murakoze reka duhe ibyumviro mushikirije tubishikirize mushikirije ntahe Guillaume Resovio agire icyo bivuze ko duha ku ijambo mushikirije ntahe Resovio
rero murakoze murabona ko nabasubira inyuma gatoyi gusa mbwira Federico n'irya jambo ahereje gushikiriza avuga ngo imishikirano yamikenewe ngo amatora ngo kenshi barayiba ibyo nibyo kandi ibyo sivyo mu Burundi gusa ibyo ko amatora ajyavuye mu matora bitemerwa n'abatsinzwe uzogende ku isi yose uzosanga induru zirigwa ziravugwa mwewe ntabwo ushobora guhindura ngo avuge ngo ko amatora yibwa ngo turayahevye ngo tuje mu mishikirano dutwarwe rero n'ama dialogue e permanent nta kindi tuzokora naba abazungu ko rero batuzanye mu iyo demokrasi yabo kuko tukera abarundi twarififitiye demokrasi yacu iciye ku nzego ziva ku gatumba zikaduga zigashika no ku mwami kandi byari inzego ziteka n'abazungu aho bashika ino mu Burundi baravuze bati nta gihugu turi bwabone muri Afurika kitunganije nk'icyo gihugu cy'u Burundi ibyo biranditse ubu rero ngo bazanye iyo demokarasi barayitwigishije ngo tuyigendereko hanyuma bagaca bavuga u Burundi bwonyine yuko buriko barahimiriza bave muri demokarasi baje muri dialogue ubwo Burundi abo bantu babarondera kwiki nawe nyine nayumvira icyo nicyo nagomba kumwishura Federico mu mushyira nani wajije kuvuga avuze iby'ukuri urumva mbeho wanyibutse icyumviro gikuru mu byo yavuze nka Frederic uwo mushinga nawe wo muri Idaho
avuga ko cyane cyane uruhagarara rugitangura mu Burundi hari havugwa ikingo cha gatatu cy'ingorane hanyuma mu kigihe naho umukuru w'igihugu yatangaje ko atazokwitoza hakaba ariho ariko basaba leta ifata kibanza abarundi akavuga ko barundi bakwiye gukora igihugu
ego aho turahuza gose no kudakunda igihugu kuko mu gihe ibyo bintu byerekeye yuko umukuru w'igihugu azokwitoza ubundi byavuye mbega iyo guverinoma do transisi bashaka ihagaze kuki nta kintu na kimwe ihagaze ko twebwe tufise manda y'umukuru w'igihugu izohera mu 2020 hakajaho uwundi mukuru w'igihugu ni kubera iki tutaja hamwe nitwaba dukunda igihugu twiyumvire ingene ayo matora azoba transparent azoba apeze azoba ya bose kugira ngo utorwa tugerageze yimwe yemekwe naho bigoye kuko ndabona yuko naho tugira gute ndabona yuko n'umukuru wazotorwa nizorwana kumwemera mugabe ibyo byo si byo Burundi gusa n'ibyahenshi nanjye sindabyumva nje ndamushikiye umushinga ntaye nta kintu na kimwe kishobora kutuza kugerageza gutora mu mahoro mu 2020 mu gihe dufise ibyiza shingiro byato kandi byaratowe nawe utaritoye nta kundi ni demokarasi y'abazungu naho abazungu nibo bagomba kutuyihindura aho dushyiraho seni bashyiraho seni uyemera utayemera reka tuyicungere nk'uko mutabazi yabivuze turabikora neza tuza n'ibyabo na byacu by'imigambwe ahantu hose hari ntuze isanduku ry'itora bahagarareho hanyuma turaze mugabo bareke kwitoza genocide ariko bariko baritonzira ubunyoni barongera nyine ibyo mucinga navuze guverinoma do transit atayihagaze
reka tumushyira Jean de Dieu mutabazi namwe mugire icyo muvuze ku byashikijwe na Rukunda mu kanya gato urabona umwanya wihuta
mu kanya gato icyo novuga kuri ibyo ntuze ari muri Amerika yagiye kuvuga nyibutse izina ryiwe
Rukundo
nuko arafise ukuri arabona yuko abantu bashatse kugira kudeta mu 2015 bitwaza manda mugabo cyari kinyoma ubu rero abo abari babashigikiye b'abazungu babashaka kubacisha mu cyanzo kugira ngo babagarukane biciye mu biganiro babazane ku butegetsi babashyire muri leta n'ahandi kujya byabaye agusha iheze kubera abarundi batanzwe bazi yuko nk'aba micombero babagazana babuyoya basikira ubutegetsi haciye habaye kudeta hanyuma nk'aba ntibantunganya n'abandayizeye basikira ubutegetsi habaye ibiganiro mugabo nk'abandadaye n'abagwa gasore basikiriye ubutegetsi biciye mu matora hamwe n'umukuru w'igihugu amaze gutorwa kuva mu 2005 mwumva rero yuko abantu baguma bakwepa inzira y'amatora nicyo gituma rero nimba ari abantu bashyigikiye demokarasi ni ukuvuga ko baba bashyigikiye amategeko icyo bita etat de droit mu 2015 bari kuvuga ati iyo manda reka tuyatake muri kuru konsiyoneri kubera igihugu cy'iwacu kirafise senta igeje kubahiriza ibyiza shingiro ntabyo bagize ni nacyo gituma abariko barakurikira ibi biganiro by'iwacu niko ndababwira yuko amahinyu yose ashobora kuba mu matora ugerageza kuyagwanya ari huri kandi ukayagwanya biciye mu mategeko mbese nitwajya mu matora tugasanga hariho amahinyu yabaye nta kuja kugwana gufata amabuye cyangwa ibindi eka uca ugenda ugasikira sentare ijejwe kubahiriza ubwirwa shingiro ari izo kubahiriza ibyavuye mu matora ukaheza ukitwara exactema uko agiye kuvuga ku karore ko muri Amerika abademokrate baratsinzwe baridoga ngo bibwe n'ibindi mugabo nta nduru yateye twarabonye gusa yuko hari abamenye amateleviziyo yabo mugabo gushika uyu munsi abarepublike baracatwara ni ukuvuga yuko etat de droit iri bariko barayubahiriza icyo nobwira y'abariko
barakanyakihuta
demokrasi nivuga rivuka rimwe ngo ice ikura ni uko amatwiko turayubaka reka tugerageze tuze turayubaka ni nacyo bituma tujya mu biganiro hirya no hino kugira ngo turabe yuko demokarasi yotsimbatara n'intwaro ishingiye ku mategeko igaheza
igatsimbatarakatubibutse ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo ijwi y'Amerika turi kumwe na Emile mwiriwe neza
mwiriwe neza
mwiriwe neza izina ry'ikintu ni nde
nisabye mu gizayini
yego me murafite kibazo murafite mu biro turiko tuvuga ku
mishyo ndabona iminota injanye reka mbaza akantu gatoya gusa banyishura ari
yego
ndashaka kubaza mutabazi mbe mutabazi wewe kukunda karena kumvise wasize makano y'ikumengo urakunda aba uri mu bintu byo byagahohotera agateka k'abantu nkuko n'amashyira hamwe nyine urimwe wayavuze we kuvise akantu ko gukunda abanyagihugu nta kuntu basiye reka kuvuga ati leta kitagiye nanjye sinogenda arubitse atagiye kubarubitse wo muri tere nawe ko leta yabisize nawe wose usiba nkayo we wogenda basi baragutuma ijambo nawe ugashyikiriza leta basi nkuko wabuvuze ati uhagaze muri leta nkuko senda kugira ikintu kimwe ugendera urabe basi akanya gato uzogende ureke kuvuga ngo leta itagiye nawe ntiwogenda kuko leta rero n'ubundi yari yabivuze ati yitoze utunyoni ngo tugiye mu kigandaro ngo tugize ibiryo byose abantu babona kure barabona yuko umenga ntibyitwaza byo kuba baritoza atoze utunyoni ubona abasha bitwaza ibindi ngo ntidushoboye kugenda kubera babandi tutavuga rumwe bariya iyo umuntu akwiza igitoke aba ari umwasi wawe muragenda imbere y'abagabo mukaburana bakabacira urubanza rugahera bakakwishyura cyane
reka tuma akanya
yego
gusha na ijambo ry'umutabazi umuntu umwe mwishure
oya mutu umwe ahije gutanga impanuro nanjye iyo mpanuro ashikirije arazi yuko turi mu mugwi w'imigambwe itari muri leta cyangwa itari mu nama nshingamateka tuduheza tukiganire nabo dusanzwe turi kumwe turabe ingendo twofata
yego namwe mushyira na herezo viyo mu gihe cyo muvuze ku cimbura gishikirijwe na Emile
icyo cimbura uyu cyo umuntu yavuga ni uko wewe avuga ngo leta ngo ni niyo bari ngo leta ni arbitre leta si arbitre leta si arbitre ahubwo leta ni acteur central e principale muri ibi bintu bi dialogue donko naho yosaba mutabazi ngo agende adabagiye gushikiriza ibyiyumviro mu kapa umugabo ntazoba agiye kubishikiriza ujeje kubishyira mu ngiro ni ukuvuga leta muri icyo gihe rero ni ugutora ni ukugira shuwa ni ugutora rero ngende kujya gushikiriza ibintu mu kapa cyangwa ndindiye uko numva jewe ni uko ndabyumva na leta ntiyanse kompletema
none mukanya gato mushyira na herezo viyo amasegonda 30 ikintu mwifuza ko abari yarusha naho hariho imigambo itagiye ikintu mwifuza ko bupfundika muri iki gihe cofasha Burundi ni iki amasegonda 30
kenda cyumbona kuko no muri sesiyo ya kane twaragiyeyo abo muri opozisiyo bakorera ukwabo natwe dukorera ukwacu hanyuma byose tubishyikiriza mu kapa urumva n'ubu ya gatanu niko bizogenda bazobishyikiriza mu kapa ntibazomenya icyo abikoze ibyo bashyikiriza byose ntibazomenya icyo abikoze abishyikiriza leta abishyikiriza bamutumye abishyikiriza ni europeyene adopazo tugiye
yego madame Jean de Dieu mutabazi musozera mutubwire ikintu mwifuza naho mutagiye ikintu mwifuza kwa bashitse yo gurangura tofasha mu iki gihe
icyo je mwifuza nuko abariyo izimvyo byabo bazobishikiriza mu kapa hanyuma ivyo byumviro twebwe turabona umengo n'ibizo ari mishasha turaze ije twaganiriye ko inshuro zine zihete hamara ni haja ikiyumviro gishaje tuzosaba yuko leta yokiraba cyangwa inama nshingamateka cyangwa inama nyenguzamateka kugira ngo icyo kiyumviro turabe icyo kintu cyofasha umugabo je icyo mbananya nizera nuko nabo bagiye twabateye akamo yuko ahubwo bugaruka ngaha mu Burundi tukicara hamwe kubera nibo amatora azobera mu Burundi asanga ariyo bashaka gutegura nibaze twicare ngaha hamwe mu Burundi duheze dukora
amategeko neza azogenga amatora muhusya na Jean de Dieu mutabazi ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo umugane ni radio ijwi ry'Amerika ku bibazo bihambaye cyane rwose byerekeye iyo mishyikirano y'inshuro ira gatanu ndagushimiye cyane rwose mushya ntahe nawe Guillaume Ruzovio ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire tukaba rero dushimiye n'abanywanyi bose baduteye akamo bagashyikiriza ibibazo n'ivyumviro vyabo turashimiye ingenieur yadufashe mu gihe bw'ivyuma tukaba kandi dushimiye na Fatou Kalala yadufashe kwegeranya ikiganiro mwakoze mwese kuba mwanditeze amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Turashimiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije mu kiganiro muri Sanga.